Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwabonye bucya, ni Eugenia Mukankusi basuhuza, bahaye ikaze mwese mu biganiro byacu bya mu gitondo. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyizi Bigirimana.
Mwaramutse Eugenia, turahera muri Ethiopia. Abajeje umutekano ba leta ya Ethiopia bavuze ko bafashe bongera barafunga abanyagihugu bo mu bwoko bw'aba Tigrinya baharugwa mu majana bakekwa kuba bashigikiye abarobere bo mu muhari TPLF rwanya leta. Ibi ni mu gihe umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Anthony Blinken asaba impande zose gusubira inyuma bagahagarika imigwano. Ishiramwe mpuzamakungu ONU ku ruhande rwaryo ririko rirasaba ko abakozi baryo batari bake hamwe n'abashoferi b'amakamyo ya PAM bafashwe barekugwa. ONU ivuga ko ihagarikwa ry'abo bashoferi ari kindi kije gusubiza inyuma utwigoro twayo n'utwo mashyirahamwe y'abagira neza. Aba bariko baragerageza ko bifungurwa byoshikira abanyagihugu bo mu ntara ya Tigre mu buraruko bwa Ethiopia. ONU ivuga kandi ko atamfashanyo zirigera zinjira muri iyo ntara kuva leta ya Ethiopia itanguye kugaba ibitero by'indege ku itariki 18 y'ukwezi kw'icumi. Naye muri Sudani, Generali Abdel Fattah al-Burhan yafashe ubutegetsi ejo ku munsi wa kane, yaragenye akanama gashasha yasubirije akahura kazorongora igihugu ibyifata kibanza inyuma ya kudeta y'abasirikare yabaye mu kwezi guheze. Iri tangazo ryo kugena abategetsi bashasha bibaye hasigaye iminsi ibiri ngo habe imyiyerekano simusiga y'abadashyigikiye iyo kudeta. Ubutegetsi bushasha buvanzemo abasivile n'abasirikare, n'abasivile baharaniye ubwigenge n'impinduka bagize uruhara mu ikugwa rya al-Bashir bashyizwemo. Muri Afrika kandi ni muri Centrafrika, imigambwe ikomeye mu itavuga rumwe n'ubutegetsi yavuze ejo ku munsi wa kane ko yiteguye gusubira mu biganiro bitumbereye kurangiza intambara imaze imyaka 8. Bavuga ariko ko byoba mu gihe leta yohagarika gukurikirana abashinga amateka babo batatu. Urunani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yikuye muri ibyo biganiro mu ndwi zibiri ziheze, bagiriza Perezida Faustin Archange Touadera gushaka guhagarika ubudahangarwa bw'abo bashinga amateka. Leta ivuga ko bariko baratohozwa ko ku ruhare baba baragize mu gukorana na François Bozize uwo leta yagiriza kuba inyuma ya kudeta yageragejwe mu kwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ariko iburizwamo. Hanze y'umugabane wa Afurika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihanura Abanyamerika kuva muri Haiti ku mvo z'umutekano muke hamwe n'ubukene burenze bw'igitoro. Ubukene bw'igitoro bwagize ingaruka ku bitaro n'amavuriro, ku mashuri hamwe no ku mabanki. Irigabisha ryasohowe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu bwa Amerika rije mu gihe leta ya Haiti n'igipolisi byananiwe guhagarika imigwi y'abagizi ba nabi bamaze indwi zitari nke barazibiye kw'ibitoro bishikanwa ku masitasiyo. Hambavu y'aya makuru, abategetsi ba Amerika n'aba Haiti baracyakorera hamwe bagerageza ko barekuza abamisiyoneri 17 b'Abanyamerika banyururijwe muri icyo gihugu. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Joe Biden na Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping byitezwe ko bazoganira mu ndwi za hakoreshejwe ubuhinga bwa video nk'uko imenyesha makuru bitari bike byaha muri Amerika byatanguye kuwinuganuga. Ni mu gihe ibyo bihugu bitunze ibigwanisho bya nuclear bitarabana byiza muri iki gihe. Abategetsi ba Amerika bavuze ko uyu mubonano uri mu twigoro two gukinga kw'ibi bihugu byinjira mu ntambara y'ubudandaji, ibikorwa bya gisirikare hamwe n'ibindi bibazo. Abo bategetsi babiri baheruka kuvugana ku itariki 9 y'ukwezi kw'icyenda aho baganiriye ku bibazo by'ubutunzi, ihindagurika ry'ibihe hamwe n'ikiza cya COVID-19 nk'uko byavuzwe n'umwe mu bategetsi bo hejuru hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru havugwa hirya no hino ku isi. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari by'Afurika. Mu Rwanda urukiko rukuru rwarayirukatiye umunyamakuru Cyuma Hassan igifungo cy'imyaka 7. Abanyamakuru bagenzi be banenze icyo cyemezo.
Ni cyemezo kibabaje, ni intambwe ikomeye yo gusubira inyuma ku bwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda, ni intambwe ikomeye yo kubuza n'abandi kumva ko babasha gukora, kuvugira rubanda, kuvuga ibitagenda.
Uyu ni John Williams Ntwari, umuyobozi w'ikinyamakuru iremenews.net. Muri Tanzania abagizi ba nabi baraye bishe umwe n'igihugu mu nkambi y'Abarundi ya Nduta, banamwibye amashiringi 50,000. Mu rwego rw'amajonjora y'igikombe cy'isi 2022 kizakinirwa muri Qatar, mu mukino w'umupira w'amaguru i Kigali, ikipe iserukiye igihugu cya Mali yarayitsinze Amavubi yo mu Rwanda 3-0. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye, nimujye kure ya radio yanyu. Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byacu bigiye gukomereza mu karere k'ibiyaga bigari by'Afurika. Mu Rwanda urukiko rukuru rwari ruhamije Niyonsenga Dieudonné uzwi nka Cyuma Hassan ibyaha 4 birimo icyo gusagarira inzego z'umutekano, rwamukatiye igihano cyo gufungwa imyaka 7 no gutanga ihazabu y'amafaranga miliyoni 5 y'u Rwanda. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yakurikiranye isomwa ry'urubanza.
Eric, ubu ngubu tuvugana urugo rwa inzego z'umutekano za rwose nyuma y'iminota nk'itatu ishize umucamanza afashe icyemezo. Polisi ribe urugo abantu rwose, abantu turi kumwe bose bababoshye, najya ngo umuntu abarise rwose. Basanze ndi mu nzu ndi kuzinga ibintu kuko niteguraga kujya kuba nafungwa, nari mbyiteguye.
Ku murongo wa telefone n'ijwi ritabaza, umunyamakuru Niyonsenga Dieudonné bakunze kwita Cyuma Hassan yabwiraga Ijwi rya Amerika ko yarasumbirijwe n'inzego z'umutekano. Ni nyuma y'icyemezo cy'urukiko gitegeka ko ahita afatwa agafungwa kubera ibyaha yahamijwe. Ni urubanza umucamanza yafasheho icyemezo uribwa atari mu rukiko. Mu cyumba cy'urukiko hagaragaraga umushoferi w'umutwara mu kazi n'abandi bakunze kubafatanya mu kazi, itangazamakuru n'abandi bari baje kumva icyemezo cy'urukiko. Umucamanza mu rukiko rukuru yabanje kwibutsa ko umunyamakuru Niyonsenga na Fideli Kuradusenge bareganwa bari bagizwa bere ku rwego rwa mbere ku byaha byose baregwa. Mu byo yasuzumye harimo kumenya niba umuyoboro wa YouTube Ishema TV acishaho amakuru nk'umunyamakuru utari wanditse mu buryo bwemewe n'amategeko n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB. Urukiko rukuru narwo rwemeza ko koko Ishema TV yari yanditswe mu buryo bwemewe n'amategeko kandi ko hari n'ibihamya. Gusa umucamanza avuga ko abakorera Ishema TV nk'abanyamakuru b'umwuga bo babyiyitirira, ashingiye ku mategeko agenga umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda n'amategeko agenga urwego rw'abanyamakuru bigenzura. Umucamanza yavuze ko umunyamakuru Niyonsenga yakoze amakarita y'itangazamakuru atabifitiye ububasha. Aravuga ko yagombye kuba yaraganye urwego rw'abanyamakuru bigenzura bakamuha ibyangombwa bimwemerera gukora itangazamakuru mu buryo bwa kimwuga, kuko mu cyemezo cy'umucamanza avuga ko ushyira ibintu kuri interinete wese abyemerewe ariko atiyise umunyamakuru w'umwuga. Urukiko rwavuze ko kuba Niyonsenga yaratanze amakarita yanditseho Ishema TV yarahawe uburenganzira n'ikigo RDB bitari ikibazo, ahubwo ko we yabise abanyamakuru. Yavuze kandi ko bw'abanyerondo bo mu murenge wa Gisozi ari naho yabaga icyo gihe mu kwezi kwa 2020 bamufataga mu gihe cyo kubahiriza amabwiriza ya COVID-19 yabatutse ababangamira mu kazi. Umucamanza yamuhamije ibyaha 4: icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano, kwiyitira umwuga w'itangazamakuru, gukoza isoni inzego z'umutekano, n'icyaha cyo gutambamira imirimo yategetswe. Mu cyemezo cy'umucamanza mu rukiko rukuru ntiyagiye kure y'icyifuzo cy'ubushinjacyaha bwamusabiraga gufungwa imyaka 8 n'ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga, bukifuza ko nyuma yo kumuhamya ibyaha yahita afatwa agafungwa, kuko ibyaha umurega nyuma yo gufungurwa yakomeje kubikora kandi bifite uburemere kuri rubanda. Umucamanza yavuze ko ibyaha umunyamakuru Niyonsenga yakoze bigize impurirano imbonezabyaha, kandi ko nyuma yo gufungurwa atabihagaritse. Yamukatiye gufungwa imyaka 7 muri gereza n'ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga, kandi ategeka ko ahita afatwa agafunga urubanza rukimara gusomwa. Mugenzi we Kuradusenge we yagize umweru urukiko rwavuze ko byose byagizwemo uruhare n'umunyamakuru Niyonsenga Dieudonné, kandi ko nta bimenyetso by'ubushinjacyaha kuri komeza usenge. Ku murongo wa telefone mbere y'uko atabwa muri yombi, umunyamakuru Niyonsenga yabwiye Ijwi rya Amerika ko atanyuzwe n'icyemezo cy'umucamanza.
Mu by'ukuri iki cyemezo cy'urukiko ntabwo nyishimiye mu buryo bugaragara kandi bwagaragara buri wese, kuko ntabwo wenda nagiye mu rukiko ariko bambwiye ko bampamije ibyaha 4 kandi ndegwa ubujurire byari ibyaha 3. Kwibaza impamvu rero babigize 4, ubwo ibyo bindi sinza byavuye mu by'ukuri, kuko ntabwo gikurikije amategeko kandi nta nubwo icyo urukiko rwashingiye kumenyetso twatanze.
Ku bw'umunyamakuru Niyonsenga we arasanga na magingo y'ibyemezo kubiri kumufatirwa bigamije kumubuza ubwisanzure bw'itangaza makuru.
Njyana kuva kera na kare nafunzwe nta cyaha nakoze mu cyamanza wa mbere yabyemeje ko nta cyaha nakoze ahubwo byari byakozwe mu gambi yo kunchechekesha ubudakomeza gukora inkuru dukora zituvuga zikakaye ziba zigaragaza ibitagenda neza byakozwe n'ubutegetsi cyangwa se bari mu nzego z'ubutegetsi bari bazi ko nzacika intege babona sinshitsi intege bari mu buryo kunchechekesha babonye nacecetse rero nk'uko babishakaga bakoresheje inzira zabo n'ubushobozi bwabo ko nafungwa kugira ngo nyine uwo mugambi wabo kunchechekesha mu bikorwa. Ndabansize icyuho gikomeye mu itangazamakuru kuko ninjye munyamakuru umwe rukumbi warusigaye mu Rwanda nkora inkuru zitagenda.
No ku munyamakuru bimazemo igihe bwana John Williams Intwari umuyobozi w'ikinyamakuru irame.news.net na Pax TV akavuga ko icyemezo cy'umucamanza kirushaho gukandamiza ubwisanzure bw'itangazamakuru.
Ni icyemezo kibabaje, ni intambwe ikomeye yo gusubira inyuma ku bwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda, ni intambwe ikomeye yo kuvuza n'abandi kumva ko babasha gukora kuvugira rubanda kuvuga ibitagenda ibyo byahindutse cyaha. Ndahamya sinshidikanya ko iyo abadakora inkuru z'ubuvugizi abandi batisukira ntabwo icyemezo cyo 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 kigenze gitya. Niye fungurwa akagenda akajya mu murongo wa wundi bise the media we want itangaza ko twifuza ryari ndishima risega risigiriza n'ubujure ntibabwarabayeho.
Umunyamategeko Gatera Gashabana gunganira umunyamakuru Niyonsenga yabwiye Ijwi ry'Amerika ko atarabasha kubona kopi ikubiyeho icyemezo cy'urukiko kugira ngo abashe kuba yagira icyo ayitangazaho, gusa yemereye Ijwi ry'Amerika ko bazahita bajurira iki cyemezo. Umunyamakuru Niyonsenga Dieudonne bakunze kwita Cyuma Hasani yafunzwe bwa mbere mu kwezi kwa kane 2022 ariko nyuma y'umwaka aza gufungurwa agizwe umwere ku rwego rwa mbere. Niyonsenga kugeza ubu yiyongereye ku bandi banyamakuru bane bafunzwe bavuga ko bazira umwuga w'itangazamakuru, barimo abanyamakuru batatu ba Iwacu TV bamaze imyaka itatu bataraburana ndetse na bwana Theoneste Nsengimana wa Umubavu TV uherutse gufungwa. Eh, bagira ubusa Ijwi ry'Amerika ikigali.
Tukiri mu Rwanda, umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, General Celestin Mbala Nsense, n'intumwa ayoboye bari mu ruzinduko rw'iminsi ibiri i Kigali. Ibiganiro baraye bagiranye n'abasirikare bakuru b'u Rwanda byibanze ku mutekano wo mu karere. Inkuru mugezwaho na mugenzi wacu Asumta Kabuye.
Amakuru y'Ijwi ry'Amerika rikesha Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda avuga ko umugaba mukuru w'ingabo za Kongo General Celestin Mbala Nsense n'intumwa ayoboye babonanye ku munsi w'ejo n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Jean Bosco Kazura. Nubwo ibi biganiro byabereye mu muhezo, itangazo dukesha uruhande rw'u Rwanda rivuga ko ibiganiro by'aba bayobozi byibanze ku mutekano mu karere n'ubufatanye mu kurwanya imitwe y'iterabwoba. Uyu musirikare mukuru w'ingabo za Kongo asuye u Rwanda nyuma y'iminsi mike habaye igitero cyagabwe nabo bivugwa ko ari mu mutwe wa M23 muri teritwari ya Rucuro mu ntangiriro z'iki cyumweru. Abajijwe ku kibazo kijyanye n'ibirego bimaze iminsi bivugwa by'uko umutwe wa M23 wagabye ibitero muri Kongo uturutse ku butaka bw'u Rwanda, General Munsense yirinze kugira byinshi abivugaho.
Disons que pour l'instant, les accusations sont fusent de partout et nous avons laissé le temps aux commissions.
Aragira ati twabihariye itsinda rihuriweho n'ingabo z'ibihugu byo mu karere zigenzura imipaka ngo rikora akazi karyo hanyuma ritumenyeshe uko bihagaze. Itangazo FARDC yasohoye ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere ryemeje ko inyeshyamba za M23 arizo zagabye ibitero mu gace ka Cunzu na Runyoni. Avuga ku biganiro yagiranye na bagenzi be bo mu Rwanda, General Munsense yavuze ko byari bigamije kungurana ibitekerezo ku bijyanye no kurwanya imitwe yitwaje intwaro mu karere. Yagize ati itsinda ryacu riri hano mu biganiro bigamije kurebera hamwe ingamba zashyizweho n'ibihugu mu kurwanya imitwe y'iterabwoba n'ibindi bibazo by'umutekano byambukiranye imipaka. Ibi bijyanye na gahunda umuryango wa Afurika yunze ubumwe wihaye wo kurwanya ibintu byose bibangamira iterambere. General Munsense yongeyeho ko ibiganiro byanagarutse ku kurwanya imitwe yitwaje intwaro ku mipaka y'ibihugu byombi byose bigamije neza y'iterambere ry'abaturage b'ibihugu byombi. Usibye itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ingabo, ntacyo abayobozi ku ruhande rw'u Rwanda bigeze bavuga kuri uru rugendo. Nubwo uyu muyobozi w'ingabo za Kongo avuga ko bategereje raporo y'itsinda ry'ingabo zigenzura imipaka y'ibi bihugu kugira ngo bamenye neza bateye Kongo n'aho baje baturuka, hari amakuru yagiye atangazwa na bamwe mu bayobozi mu gihugu buke avuga ko abarwanyi baturutse ku butaka bw'u Rwanda ibi byatumye u Rwanda rusohora itangazo rya magana ya makuru ruvuga ko ari icengezamatwara rigamije gutesha agaciro umubano uri hagati w'ibyo bihugu uko ari bibiri twibutse ko mu mwaka w'2013 aribwo umutwe wa M23 waneshwaga ugashyira intwaro hasi icyo giye barwanyi babo bamwe bahungiye mu gihugu cya Uganda abandi bahungira mu Rwanda kugeza ubu bahungiye mu Rwanda bashyizwe mu nkambi yo mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba aba bavuga ko bategereje ko guverinoma ya Kongo ishyira mu bikorwa amasezerano bagiranye yatumye bahagarika imirwano iyi mirwano iherutse mu karere ka Rucuru yatumye abantu babarirwa mu bihumbi bari basanzwe batuye ahitwa Bunagana bahungira mu gihugu cya Uganda Itangazo dukesha ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rivuga ko abarenga 111 bari bahungiye mu gihugu cya Uganda ariko HCR igakomeza ivuga ko benshi bamaze gusubira iwabo nyuma y'uko hagarutse ituze umutwe wa M23 washinjwe ibyo bitero wo urabihakana Assumpta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Muri Tanzania abagizi ba nabi baraye bishe umwenegihugu mu nkambi y'Abarundi yanduta banamwibye amashiringi 50,000 umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin arabaha inkuru irambuye
ibyo byemezwa n'umurongozi mukuru w'ikomine Kibondo Colonel Agre Magwaza mu nama y'impunzi n'abaturanyi bazo mu nkambi ya Nduta yabereye ku mupaka hagati y'inkambi n'umutumba w'abaturanyi witwa Kumuhasha muri komine Kibondo kuri uyu wa kane aho yari ko avuga ku bijyanye n'iryo sanganya Colonel Magwaza yavuze ko iryo sanganya ryabaye ku mugoroba w'ejo kwa gatatu mu ishyamba riri mu birometero hafi 2 kugira winjire mu nkambi ya yongeye avuga ko abo bagizi ba nabi babiri bahenze uwo mumotari w'umutanzania abatware mu nkambi ya Nduta baciriye mu nzira zitazwi hama baca baramwica bongera baramuturira nyuma yaho baciye banyaga imoto yiwe ababibonye n'abaremyi ariko ntibashoboye gutabara batinya inkoho abo bagizi ba nabi bari bitwaje
alibonishwa kwamba awapeleke wateja wake wapi Nduta wakaja wakamkaba hapo njiani
na abantu babiri bamuhaye amafaranga 50,000 kugira abatware mu nkambi ya Nduta batarashika neza mu nkambi baca baramwica bongera baramuturira kugira ntamenyekane ibijyanye no gucungira umutekano ni igikorwa kiraba twese impunzi hamwe n'abaturanyi ubwivyo musabwa gukorera hamwe no gutanga raporo ku gipolisi mubonye icyo cyose kijyanye n'ubusuma kibure ubugizi bwa nabi mu makuru dukura ku gipolisi benshi babagizi ba nabi n'abantu binjira mu gihugu cya Tanzania bavuye mu bihugu bituranyi bakoresheje inzira zitazwi hama bagakora ubugizi bwa nabi abo bantu kenshi bafashanya n'impunzi hamwe n'abaturanyi bazo muri ibyo bikorwa bitemewe n'amategeko ndabasabye dufashanye kugira ducungere umutekano wacu
wananchi ambao wanashirikiana na hawa watu
mu makuru yahawe n'abamotari bagenzi bo wishwe bwana Magwaza yavuze ko abo bagizi ba nabi bamusanze aho akorera muri komine Kibondo bamuhendesha amashiringi 50,000 igipolisi kirimo kubandanya gikora amatohoza mu nkambi no mu baturanyi bwana Magwaza yavuze ko abantu babiri bamaze gufatwa umwe n'umurundi yaje ava mu Burundi uwundi n'uwo mu nkambi ya Nduta bafatiwe ku mupaka wa Mabamba aho basanganywe iyo moto bariko barayijyana mu Burundi kuyigurisha bakunze kwiba imoto nshasha iyo bazivye bajya kuziguza mu bihugu bituranyi ubwo baguza imoto yose kibure bakayitatura bakagurisha kimwe kimwe igipolisi cyarashoboye gufata abantu babiri umwe yari umurundi wo mu nkambi uyundi yaje ava mu Burundi bafashwe bariko barajyana iyo moto mu gihugu cy'u Burundi ku mupaka wa Mabamba kubwibye dukomeje gukora amatohoza mu nkambi n'inyuma y'inkambi kugira tugabanye ubwobisha
ubona kwamba kuna mtu anaishi na hana kazi ya kufanya basi angalia weka kiulizo alafu mwachilia kwamba atafanya nini
nta mwaka urenga tabaye ibitero bikorwa n'abagizi ba nabi bakoresha ibigwanisho mu ikomine ya Kibondo no mu nkambi mu kiringo cy'amezi 3 ashize hafi y'abamotari 5 baramaze kwicwa bazira imoto zabo kenshi usanga harimo abarundi bava mu Burundi impunzi hamwe n'abatanzania bafashanya zimwe mu mpunzi zituye mu nkambi ya Nduta mu kiganiro zahaye ijyu rya Amerika zemeza yuko ubugizi bwa nabi ari kimwe mu bibazo bitaregera bikemuka n'umunsi warimwe bigateza umutekano muke mu nkambi iminsi yose
wapi umutekano wapi na ukiye kabisa umeze nabi umutekano nikubera abantu baratangwe kwishwa mu makambi nje kutuma rero tuko turabona umutekano nikwiye neza kuko bajya nani bamaze kunguka tukabona mu makambi baragaruka
ibintu biri ko biri yadukiza kandi n'ibintu byibonekeza hakuru je nk'icyo nosaba ku mashyirahamwe afashe impunzi nuko batukarukira kugira ngo natwe tugerageze kongera guhudumirwa dusubizwe ku murongo agateka kacu kagaruke kuko bibonaga uko twahunze ntagateka dufise twaravyumvise uko hari wapfuye biboneka ko ari umutekano muke hari yabuze none natwe ku ruhande rw'iwacu ivyo vyabashikiye natwe birategetswe kudushikira leta rya Yesu
izo mpunzi zisaba leta ya Tanzania gukora amatohoza akwiye kuko hari abandi benshi banyuruzwa abandi bakaburirwa irengero ahogwa ubusa iyo hakozwe amatohoza nka mwenayo benshi barakunze gufatwa kandi yatacu bagirizwa bigatuma umutekano muke kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika
Frederic Duterte wabaye perezida wa nyuma w'umuzungu wa Afrika y'Epfo hejo yitabye Imana azize indwara ya kanseri yarafite imyaka 85 azwi cyane kubera ubutwari yagize ubwo kurandura politiki y'ivangura moko ya apartheid gufungura Nelson Mandela no kwemera amashyaka ya politiki arimo ANC yari yaraciwe mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Jean Patrick Ngendakumana umurundi wikorera ku giti cye kandi umaze imyaka 20 atuye muri Afrika y'Epfo aba mu mujyi wa Johannesburg Ngendakumana haravuga uko yakiriye urupfu rwa perezida de Klerk
urupfu rwa Frederic de Klerk byamenyekanye uno munsi mu mwanya uheze ariko rero uko tubona abantu bavyakiriye abantu benshi basa nk'uko naho yafuye benshi ntibababajwe n'urupfu rwiwe kubera mu minsi ya nyuma iheze yasa nk'uko mengo ntiyerekana mbeno cita gute ico bita romor n'intwaro yatwara intwaro ya apartheid yakajyanisha imiryango ya apartheid yatwara mugabo yaragize uruhara runini muri demokrasi yo muri Afrika y'Epfo aho yemera ko intwaro ya apartheid irangira hama hakaba amatora umupari ya ANC ugacyusinda ugatwara igihugu cya Afrika y'Epfo kuva muri 1994
yararonse agashimwe ka Nobel kitule Nobel mu 1993 ari kumwe na Nelson Mandela kubwanya ako gashimwe yaragakwiye nkuko muvuze ko yagize uruhara naho mu nyuma kumbure hari ababona ko yisubije inyuma gatoya akagomba kuvugira iyo ntwaro ya apartheid
agashimwe yararonse ka Nobel bari kumwe na Nelson Mandela icyo gihe niyumvira ko mu rujya mwanya byari bibereye yego byari bibereye ko nticari igikogwa cyoroshye cyane kwemera kwa birabure batwara iki gihugu birako mu rujya mwanya wiwe yarabikwiye ko yarakoze ibishoboka yego ni legacy umuntu atomukura ko ko benshi byari byarabananiye cyangwa nta volonté bari bafise yo kubikora ariko rero mu nyuma inyifato yiwe ntiyabereye abantu benshi cyane ko sinzi n'amareaction ariko araba ku ma social media urabona ko abantu benshi bavuga bati no ikitubabaje nuko afuye atigeze asaba ikigongwe byerekane ko intwaro yatwaye yamereye nabi cyane abirabure bimwe bitabaho
yafise niyo fondation Frederic de Klerk Foundation yakora ibiki iyo fondation hari kintu yafashe je kiboneka muri Afrika y'Epfo kubijanye no guhuza migu yose n'ubwoko bwose bwiza ico gihugu
kuvugisha ukuri ya fondation abantu benshi ntibazi n'ikikora ngaha ko ntiboneka cyane kwiri active mugabo niyumvira peut-être nkaho yaba mu za Cape Town niyo yoba yakora cyane hama abantu benshi nta kintu kinini bayizi ko peut-être aho yaba Cape Town niho yoba yari très active cyane mugabo mu minsi yaheze iyo association aboneka igiri jwi biri kubiraho muri kino gihugu itange nta conseil itange impanuro ko ibintu byogenda hama abantu benshi bishizemo ko ari fondation iri raciste iraba interes z'abazungu gusa itaraba interes z'abanyagihugu bose bo muri kino gihugu ushizemo cyane cyane abirabure abahinde hamwe n'abakalade
muri make mu kurangiza president wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yashikije itangazo aho yavuze ko ababajwe n'urupfu rwa de Klerk kandi yavuze ko yagize uruhara ruboneka mu kuzana demokrasi muri Afrika y'Epfo. Muri rusange umuntu afatiye byose hamwe mwavuze iragi giwe ko yafashije muri iyo demokrasi. Umuntu amufatiye muri rusange igihagararo ciwe azokwibukirwa kuki iragi giwe muri make.
Muri rusange biragoye kwishyira mugabo no kubenya yuko nkatwe tuba ngaha tubona discrimination yabaye kera canke iki. Muri rusange hari abazovuga ko yoba yarafashije kuzana demokrasi, hari abandi bazungu ba extremiste bazovuga ati yaragurishije igihugu yari guhereza abirabure, hari abandi birabure bazovuga ati no ntiyagize eforo nini iboneka cyane kugira yemere yuko intwaro ya apartheid yari mbi cyane kandi yakoreye amabi abirabure cyane cyane bo muri kino gihugu. Nuko niko ndabibona muri rusange.
Urakoze cyane.
Namwe murakoze.
Mu makuru ya sport, ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru ya Mali yarayitsinze iy'u Rwanda ibitego 3-0 mu rwego rw'amajonjora y'igikombe cy'isi kizakinirwa muri Qatar umwaka utaha. Mugenzi wacu Désiré Hatungimana yakurikiranye uyu mukino wabereye Kigali.
Muri urwo rukino rwa gatanu mu matsinda rwabereye kuri stade ya Kigali Nyamirambo, umugwi w'u Rwanda Amavubi watanguye neza werekana ko ushaka intsinzi na rijya mu nkino zine zimaze kuba utaratsinda na rumwe. Ariko ku munota w'8 inyuma yaho Jihad Bizimana aronka ikarata itukura, urukino rwaciye ruhinduka. Abakinyi ba Mali baciye boroherwa barondera inzira yo kumeneramwo mbere ku munota wa 19 Mali kiraronka igitsindo ca mbere catsinzwe na Moussa Djenepo. Inyuma y'umunota umwe gusa Mali yararonse ikindi gitsindo gitsinzwe na Ibrahima Kone. Abakinyi ba Vincent Mashami babandanije bagerageza kwinanata kugira barabe ko boronka igitsindo biranka. Iyo migwi yagiye kuruhuka ari ibitsindo bibiri vya Mali ku busa bw'u Rwanda. Mu gice cya kabiri cy'urukino Mali yabandanije isumvya umugwi w'Amavubi wakina udakwiye, aho vyari bigoye cyane ko abakinyi b'u Rwanda basatira igol rya Mali. Abakinyi b'u Rwanda kubera uburuhe bwo gukina badakwiye vyabaviriye mu gutsindwa igitsindo kigira 3 ku munota 88 gitsinzwe na Koulibaly. Ubwo rukino rwagiye kurangira ku ntsinzi ya Mali ibitsindo 3 ku busa bw'u Rwanda. Kubera iyo ntsinzi Mali yaciye ironka uburenganzira bwo kuzobandanya amahiganwa ku ntambwe ya nyuma izohuza ibihugu 10 vya Afrika bizovamwo 5 bizoserukira Afrika i Qatar mu gikombe cy'isi. Umenyereza Vincent Mashami aremeza ko ikarata itukura baronse yahinduye urukino bibaviramo gutsindwa.
Ntabwo biba byoroshye gukina utuzuye ku ikipe nziza nka Mali. Byatugoye gusubira mu mukino ku ikipe rero nk'iyingi ifite abakinnyi beza bafibaza icyo gukora imbere zamu bazi gukosora amakosa abantu bakora ngira ngo badukosoye koko. Mu by'ukuri ntabwo ari match yoroshye kandi turi mu rugo twagomba kugira uburyo twitwaramo birenze ibyo twitwaye. Muri match ya navuga ko turababaye ariko tugomba kwigira ku makosa yacu.
Uwo mumenyereza w'Amavubi ngo ntarota atana n'akabando kuko mu buzima kizira kwita ku mwikomo.
Amahoro ubufite iyo akazi ukora katagenda neza uri umunyamakuru yuzi ko nawe akazi kawukora katagenda neza. Icyo kimwe n'akandi kazi kose ntabwo ibintu bimeze neza, ntabwo wakwishima, ntabwo utuje, ntabwo uba wumva ufitiye ishema mu bantu, uba wumva ko hari ideni ufitiye abantu. So ngira ngo muri make nta nakubwira ko ntabwo ari ibintu umuntu yavuga ko yakwishimira. Ariko nyine mu buzima ugomba gufacing ibibazo, ugomba kurwana n'ibihari. Ntabwo no mu buzima busanzwe ntabwo inzira ihora ari nyabagendwa, uhura na challenges zitandukanye ariko ubuzima bugakomeza.
Nta rundi rukino ruzosubira kubera kuri stade ya Kigali imbere y'uko icyo kibuga gisubirwamo kuko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi risanga kidakwije ibisabwa kugira cyakire inkino mpuzamakungu. Twabamenyesha ko na stade Amahoro itari kuriye kwakira inkino mpuzamakungu, bisigura ko umugwi wa APR urukino uzokina na Berkane yo muri Maroc mu nkino zihuza imigwi ya Afrika yatwaye ibikombe iwabo, uwo mugwi w'igisirikare cy'u Rwanda uzakirira hanze y'u Rwanda. Mu rukino rwa nyuma rwo mu matsinda, u Rwanda ruzokina na Kenya i Nairobi, Mali nayo izokwakira Uganda i Agadir muri Maroc. Kugeza kuri urwo rukino rwa gatanu, Mali niyo ya mbere n'amanota 13, Uganda ya kabiri n'amanota 9, Kenya ni ya gatatu ikaba ifise amanota 3, u Rwanda rukaza mu kibanza cya nyuma n'inota 1. Muri izi nkino zo kurondera ibihugu bizitabira igikombe cy'isi, imigwi yo muri kano karere yifashe nabi cyane, kiretse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifise amahirwe yo kuja ku ntambwe ikurikira, naho nyene itsinze urukino rwa nyuma ruzoyihuza na Benin. Ibindi bihugu vyo muri kano karere nta mahigwe na makeya yo kubandanya bifise. Desiratungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Nshuti mututeze amatwi ibiganiro byacu byo kuri iyi saha birahumuje, ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.